или Низводи Америка. Radio Izwi rya Amerika ribandanya kumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Numwanya ukiganira muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mugihe mu Burundi himirije kuba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu referendum ku kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro, abanyepolitike n'abigenga ntibabona kumwe ivyerekeye igihe cyo kuyamamaza yamamariza iyo referendum. Hariho abidoga mu kuvuga kw'ico kiringo giha bamwe umwanya ukwiriye ukuyamamaza, mu gihe abandi bavuga kw'ico gihe kitabaronsa umwanya uhagije. No mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bavuga ko bafise intererano botanga ku vyerekeye ikiringo cyo kuyamamaza. Muri yo harimwo ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme, mumfunyafunyo AJUB LP. Twatumiye Albin Juvenal Havyarimana ayoboye iryo shyirahamwe, akongera akaba ariserukira imbere y'amategeko. Atangaza ko muri iryo shyirahamwe bafise intererano batanga ku kugena ico kiringo cyo kuyamamaza gikwiye gutunganywa. Bagerageza no guha impanuro abanyepolitike ku kugene baba bakwiriye kwigenza muri ico kiringo, baganahanura n'ugwaruka ku kugenera ukwiye kwitwara muri ico gihe. Twatumiye kandi Prosper Ntagwamiye, umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni. Ni mu kiganiro rero muri sanga tutarambiranye. Batumire ndabaramukije. Ntangurire kuri Prosper Ntagwamiye. Mwishyirahamwe seni, igikorwa cyo gutegura iyo referendum mbona kigeze he? Mugihe hasigaye iminsi mike.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Igikorwa cyo kwitegurira iyo referendum kiriko kigenda neza. Turiko turavugana duherutse kumanika intonde z'abiyandikishije. Izo ntonde zaragarutse zihaye Bujumbura tuzakosora, tutenge kuba twarabonetsemo. Icyo gikorwa cyo gukosora nticyahera, ubusa kugira amakarata y'itora kimwe bita carte d'électeur. Hanyuma nibaza ko ibikorwa bizose bibandanya bindi kugira ngo itango ry'itariki 15 yubahirize.
Muravuze utwo tunenge twabayemwo, sigura utwari two
utunenge tubarenga ko dushobora gusanga umuntu izina ryawe bajyanditse nabi cyangwa bamusibye. Ibyo kenshi dukunda gukora mu gihe ndeza bitoza.
Ego tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu AJUB LP. Muravuga ko mufise intererano mutanga, ni iyihe?
Ego murakoze cyane. Ubwa mbere mbanze kubaramutsa, ndamutse nari kubarumviriza radio y'ijwi rya Amerika. Hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ryacu AJUB LP, ubugandi nk'uko naryo nyene ribisigura, dukorera mu gisata cy'uburongozi bwiza no kuraba ibyo gukunda igihugu. Rero twebwe turaraba aho uyu munsi iyo ntegura igeze, aho ibikorwa bigeze. Rero twebwe tukavuga tuti intambwe iracyahari, na cyane cyane haba abo mu mugwi seni, haba abo muri leta, cyangwa ndetse haba n'abanyamigambwe cyangwa abanyapolitiki bigenga.
Ikihe mubona mubona cyokogwa muravuze ko iki gihe mubona umengane gito
nuko umushinga ntahe nta ugwamiye bishikirije no vuga nti ubunye ibikenewe ni byarije gushikiriza yuko bariko barakora hanyuma hanyuma tugaheza tukazorindira igikorwa nyezina turazi yuko aha ibyo nibyarangira bagatanga amakarata y'itora barabimenyesheje yuko mu itangazo ko imyiyamamazo kuza kwigisha abanyagihugu gusigurira abanyagihugu bamwe biyamamaza bavuga basigura igituma abanywanyi babo batora yego abandi biyamamaza bavuga bati abanywanyi bacu batore oya. Ni ukuvuga rero inyuma yo gutangwa kw'ayo makarata mu ntango y'ukwezi kwa gatanu nk'uko abishyikirije itariki imwe icyo kiringo kizoheza rero gitangura. Ni ukuvuga rero ni seni iheza igashyikiriza ibyo bikorwa byayo ikerekana aho ibigejeje igaheza bakabona yuko by'ukuri icyo gikorwa cyo kujya kumenyesha abanyagihugu cyageze haba ku banyepolitike mu banyamigambi cyangwa ku bigenga.
Prosper Ntagwamiye abanyepolitike bazagerageza kwiyamamaza bashigikiye ku vyerekeye iyo hinyanyugwa y'ubwizo nshingiro kuri iyo referendum kingana gute?
Ubu turiko turavugana abamaze kwiyandikisha bagera ku 29 mugandi turafata akanya ngo tutosore turabe yuko abiyandikishije bose bafite ngo bari kubona abandi babwira ko
ikiringo
hamwe nabigenga
ego ikiringo bazaba bafise kugira ngo biyamamaze kingana gute?
Iminsi
14. Mwitegereje mubona iyo minsi 14 irakwiye?
Nico kiringo kiteganijwe n'itegeko rigenga amatora.
Ego. Tugaruke kuri Albin Juvenal Byarimana. Kuvyerekeye abakiri bato muri ico gikorwa cha referendum mbona ari uruhe ruhara bagira? Nariko ndavuga kuvyerekeye abakiri bato nko muri iryo shirahamwe ryanyu ni uruhe ruhara mubona bogira kubijanye n'ico gikorwa cyo kwitegurira referendum kuvyerekeye kugena abanyepolitike n'abiyamamaza bivyifatamo?
Ego twebwe na cyane cyane nk'uko muvuze iby'uruhara uruhara rwa mbere murumva yuko bwa mbere nuko hategerezwa kuboneka ubucuti buri hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu babatora, ubucuti buri hagati y'utora n'utogo. Twebwe rero twavuga tuti abo bakiri bato cyane n'abandi banyagihugu bose nuko ubwa mbere hoho bose barafise uruhara ntangere. Twebwe tukavuga tuti twebwe nk'abakiri batoyi icyo duteza dushobora kubahanura uruhara rwabo ubwa mbere hoho abo bakiri bato baracakeneye icyo baravuga bati ibyo twebwe nitwebwe harindiriye ibyo baraza kwiyamamaza batwigishe eka mbere wanashima naho tutovuga aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyo shingiro gusa turavuga n'amatora yo mu 2020 kuko nayo nyine abarindiriye. Naho rero baheza abo bakiri bato uruhara rwabo bakaraba neza ko abo bantu baje kwiyamamaza bumve yuko bategereza kugira ibyo babasaba. Ibyo nabyo babasaba n'ibindi ni uko bategereza kubasaba kubereka imigambi iyo mitaka nayo ni uko iri mu maprogramme bereka ugwaruka bereka abanyagihugu bati ngiki programme rero si ibintu byo gukina ni uko atari ya yindi twama tubona iri kuri twacu dupapuro duto iteza kuba programme iteguye neza yereka umunyagihugu wese mu muce umwe w'igihugu ingene umunyagihugu wese iyo programme ibyoza imuha kunguko imuha kwihuza. Rero twe tuvuga tuti abo bakiri batoyi barafise uruhara ubwa mbere yuko bategerezwa gusaba abo bantu baza kwiyamamaza bakabasaba ko babirika imigambi nyezina imigambi ibyo bagirira akamaro. Dusaba abakiri bato benshi bariko baraheza amashuri n'abahejeje kera n'abandi baguma biga nuko rero tuvuga tuti abo uruhara rwa mbere bagira nuko bategereza gusaba abantu bazakwitoza imigambi, hanyuma uruhara rwa kabiri nuko ubwa mbere bategerezwa kubyitwaramo neza. Nuko kubyitwaramo neza nuko ubwa mbere bategerezwa kubahirizanya mu butandukane bwabo.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Thierry. Thierry, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, watubwira aho uri n'irindi zina?
Ni Bujumbura mu Burundi Fidele.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo kirimo n'icyumviro, ariko manje mundamukiriza batumire.
Barakumva?
Yego, nagomba ubwa mbere mere kuri uyu muvugizi wa Seni. Nagomba mbere kumubaza ikibazo bwa mbere, yatubwiye ko ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo ashobore kwigisha kuri tora cyangwa kuri hakana ari ikiringo cy'indwi zibiri menga nihenze niko yatubari.
Yego, ni iminsi 14.
Yego, nagomba ndamubaze rero ni ko hari aho baba barigeze babona umuntu yoba yaratangiye kwiyamamaza hataragera, hanyuma ndamubaze hamwe bibaye atarenga kuri ino ngingo yuko bashobora kwiyamamaza mu gihe kitarenze indwi zibiri, barafise ibihano bashobora guca batanga. Ama yavuze utuntu tw'utunenge ngo barasohoye amarite kugira ngo bashobore gukosora nimba hari utunenge twabaye. Nagomba mumumbarize gato, hari ahantu yavuze ngo utunenge tumwe tuzokosorwa, ariko jewe ku bwanje akanenge ka mbere nabonye nuko hari amakarata karangamuntu yagiye aratangwa, abona igikarangamuntu gitangwa kubwisha umuntu umwe agashobora kunaronka zitatu zine. Nibabona yuko icyo gishobora kuba cyarabaye ingorane ku buryo gishobora gushika ukadusanga umuntu aratoye kamwe rimwe kabiri gatatu canke nati. Hanyuma uyu muntu yaje aserukira urwaruka yatubariye ko ikintu cya mbere basaba abanyepolitike baje kwiyamamaza ari ukubanza kumenya imigambi bafitiye urwaruka. Nagomba ndamubaze muri kino gihe tuyimirije gutora ibyiza singira ikibereye ari ukubanza guhera kuri iyo migambi. Hanyuma ikindi cya kabiri, mu byo bigisha urwaruka rwose rw'imigambi itandukanye, ama nimba bagwigisha hari ikintu babona koko caba kimaze guhinduka, nimba rino shyirahamwe rimaze igihe riko hari ikintu babona bamaze gushikako. Hanyuma nagomba mbere aheze ntera ka mugwaruka, iyo kenshi ibihemwe n'ibi bifite bya politiki byo kugomba kwiyamamaza urwaruka twebwe nitwe dukoresha, twebwe bahera kugira badukoreshe kugira ngo tugende dukorere ku nyungu zabo, ariko mu nyuma ntihagire icyo badufashe. Uko yabivuze no muntu babanze babaze koko icyo bagamije. Hanyuma nagomba ngire ko saba uyu muvugizi wa Seni yatubwiye ko habaye ibintu by'amatora bubu bakoresha ubuhinga, ni nako kenshi akunze kutwishura, ariko nagomba ndamubwire ni iyo umugwi w'igihugu utunganya amatora utunganije ibintu neza bibiteka ku gihugu ndetse guhera kuri bo nyine bo baba babitunganije, ariko nako iyo bibaye nabi nibo babituka ubwa mbere. Nuko murakoze.
Murakoze. Mutangure mu mwishure Prosper.
Murakoze. Yabaje ibibazo byinshi abivangatiranya, ndagerageza kuzandishura ku zona fashe nabo icyo nasigaranyuka. Yabajije yuko bo bari abantu baragize inyamamazo ataragera, na nyamubwire yuko ikiringo cy'imyamamazo kitari bwagera, aho igikorwa cyakozwe imbere yaho cyari igikorwa cyo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro nshasha. Icyo gikorwa nacyo cyakozwe n'inzego za Leta. Ubu naho igikorwa cyimirije ni icyo kwiyamamaza nyezina. Ubu naho icyo gikorwa kizaba cyugururiwe abanyamigambwe kanabigenga bo babyifuza, kira noneho abifuza kuzoja muri iyo myiyamamazo baza baraje kuyandikisha muri Seni ikiri cyabo kiza kwizwi. Ikindi kibazo nacyo yabajije abagize ibibazo bijyanye n'amakaranga muntu, ahubwo nyine yari kuba yabivuze muri iyi minsi twari twamanitse intonde, wari umwanya mwiza wo kuvuga nk'umuntu wabazi yakoreje karanga muntu zibiri cyangwa agakoresha amazina atari yo. Mugabo icyo kibazo aya mahinga abiri iyi minsi twari twamanitse intonde nzera izo nkorana tuzo kumvise yari kuba yazivuze muri icyo gihe izo nyishungira ngo kumbure ubuntu abandamo.
Ego. Nawe Alban Juvenal, kuri ibibazo Thierry yabajije kubikwerekeye n'iryo shirahamwe ryanyu.
Ego, ntanguri ntengo kuri Thierry yabajije dewe yanyerekeje ku bibazo bishika kuri bitatu. Aho bwa mbere yabajije ati mbega none burya muri iki gihe cy'ibwirizwa shingiro ni ati by'ukuri abanyamigambwe bohera ku migambi. nagira ngo ndamwishure ndamubwira ko ni itegeko kuko baba abigisha ko ibyiriza singiro ryotogwa ego nuko bategerezwa gusigura ubudasa uri hagati yibwiriza singiro ryahahora bagasigurira babandi bagiye kwiyamamaza ho gusaba amajwi hanyuma bakabereka imigabo n'imigambi iri muri iryo bwiriza singiro rishasha. Nicyo gituma rero tuvuga tuti n'abandi bose bajya kwigisha oya bagenda basigura bati iyi ni oya, dutora oya kubera yuko iri bwiriza singiro hariho byinshi ribuzemo byotuma tugumana ibyiza shingiro ryahahora. Ni ukuvuga rero ko byose bica mu migambi mu kwerekana ikirusha ikindi uburemere, ikirusha ikindi ubwiza. Hanyuma mu kibazo cya kabiri yabagize bati mbega mwebwe mukurikirana mwishyiramo ijyanye mukurikirana ugwaruka rwo mu migambwe yose. Yego cyane, twebwe dukurikirana ugwaruka rwo mu migambwe yose kandi kanatsinda. Twebwe ntidukurikirana ugwaruka rwo mu migambwe gusa, oya. Twebwe icyo tuzi ni uko abakiri bato hariho abari mu migambwe, hariho n'abatari mu migambwe. Abo rero bose nibo tugerageza gushikira kugira ngo dushobore kuba umuco, dushobore by'ukuri kubereka ingene imyifato yabo muri biringo eka ndetse no mu bihe biba bisanzwe. Yabagize kandi ati mbega intambwe mumaze gutera ni iyihe yotuma muhanura urwaruka? Twebwe turamaze gutera intambwe kuko ni uko urwaruka tubonana, urwaruka dukorana, urwaruka duhura nabwo ni uko tugerageza kubabwira. Kuba bakiri bato ni ikintu kimwe mu cyo ushobora kubaha ingufu mu kwiyumvira kazoza, ariko kandi ni ishobora kubabera intambamyi bibereke yuko hari icyo babuze cyangwa hari icyo badashoboye. Ni uko bwa mbere twebwe tuvuga tuti twebwe turi intambwe tubaze gutera ni uko tuza turabonana n'urwaruka, kandi ni ishyirahamwe ryacu turi kumwe n'abakiri bato batandukanye. Rero twe tukavuga tuti mu gihe abo bakiri bato bashobora guhinduka turumva yuko nabo baheza bakama ibyamwa bagaheza baka mu mikano akaba bakarorera.
Dufise kandi ku telefone Elize utubwire irindi zina naho uri.
Ngo neri ningenda kuri yo.
Uri he?
Uno mwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ego, ufise icyumviro cha interera?
Ego, nafise icyumviro. Nabonye akantu muri enose y'iki kiganiro havuga yuko hariho abanyepolitiki cyangwa nuvuga n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bidoga ku kiringo yuko hariho abatazoronka ikiringo, nuvuga ati bifuza. Ariko rero birantangaza aho ni nuvuga yuko ari bya bindi dusanga tumenyereye abanyepolitiki usanga umenga ihaye intego yo kwisamburira ko nk'impene batifuriza ineza igihugu cyabo. Numva ko ari nko kunaniza umugwi utegura amatora seni, kuko siniba adaneza yuko nimba senikanza amahinga abiri yuko aya mahinga abiri azoba abiri ku mugambwe nka CNDD-FDD hanyuma kuri FNL cyangwa FRODEBU haci haba indwi imwe. Nzi yuko aya mahinga abiri rero azogenda agabanuka. Nuvuga yuko ari rwa rwitazo rwamagabonetse mu gihe cy'amatora cyangwa nyimirije byaba byiza rero yuko abanyapolitike bacu bahindura ingendo kuko icyatera n'ikivo bakweri barabe yuko uzana imigambi yo kubaka igihugu boye kuza barazana imigambi yo gushaka gusubiza demokarasi inyuma mu gihugu cyacu.
Murakoze. Prosper, hari icyo mwavuga?
Ntacho mungano uvuga kuko asa n'utazi intererano gusa kantu kumbure notomora ni imisi 14 ni kuri bose abantu bose bifuza kujya mu myamamazo ya ego cyangwa ya oya. Imisi y'umugambwe cyangwa uriya ni yabiyamamaza bose.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku byerekeye i referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro zoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi. Ngaruke kuri Albin Juvenal, kuvyera kishira hame ryanyu ajube lp mbona abanyagihugu bazoba basiguriwe neza kubiri muri iryo bwirizwa nshingiro kugira bashobora gutora yego canke oya muri ico kiringo c'imisi 14 kubiberekeye
mu bitanzwe no vuga nti iyo misi 14 y'abasenisi no vuga nti simisi yakizeho uko nyene ariko nuko tuzi yuko seni ishigwaho na leta hanyuma iyo leta rero niyo iheza igashyiraho itegeko igenga amatora iryo tegeko rero nuko iminsi 14 iramaze igihe kitari gitoyi mu gihe rero iyo minsi 14 ishoboye gukoreshwa neza nuko iraheza ikagira akamaro iyo ishoboye gukoreshwa kandi na bose nabo bega bose wo elizera yigeze gutanga intererano atyotaba abanye politike kuzana imigambi yubaka egome nibyo kuzana imigambi yubaka ariko kandi twebwe tuvuga tuti buraba nabo banyagihugu abanyagihugu ariko barasigurira by'ukuri ko babibasigurira bakatekanya babaha umwizero rero nituma tuvuga tuti twebwe icyo tuvuga tuti nibashobora kujya kubasigurira ni ukuvuga naho abanyagihugu bose umwe wese adashobora kuvuga ati twebwe by'ukuri twanyuzwe mu gihe bobona naho bati hari aho tutoshobora gushika nibaza yuko boheza bakabisa batange bakabyiga n'imbere y'uko tukiringo kigishika
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Louis ufise ikibazo utubwire n'izina naho uri Allo Louis uratwumva? Louis ntitumo ofise ku murongo, nishobora ku murongo wa telefone wiwe wagoranye yasubira gutera kamo turagaruka. Yamba mbandanye kuri we Albin, je vais dans la Imana ku ruhora rw'abakiri bato nikihe muri ko mubahanura kugira abagira uruhara mu vyerekeye politique nk'ibintu nk'ibi vyerekeye nk'iyi referendum mashobore kuvyitabira.
Murakoze cyane twebwe icyo duhanura abakiri batoyi ni uko bwa mbere bugerageza kubona ko icyo kintu icyo ari cyo cyose kiba mu gihugu na cyane cyane nk'igihe cy'amatora tuzaturajyamo n'ibihe biba bikomeye cyane ku gihugu n'ibihe bikomeye cyane kuko ugwaruka twebwe turuhanura ko by'ukuri nibabone yuko bibaraba irabaraba kuko igihe cy'amatora ni gihe aho abanyagihugu bose naho tutavuga abakiri bato gusa baba barindiranye igishyika umwizero mushasha ni gihe abanyagihugu baba barindiranye igishyika intango nshasha bashobora kuvuga bati twebwe turatwibyizigiro ko tutegereza gutera intambwe yindi nshasha bagereranije n'igihe baba bagiye baracamwo bagereranije n'ibyo baba bakenewe icyo gihe ni ukuvuga rero igihe kikabaha uwo mwizero w'intango nshasha ni uko ba banyepolitike bo mu migambi itandukanye cyangwa ndetse n'abigenga bashobora bategereza kugenda babaha uwo mwizero nawo babaha gute bawubaha mu kubereka ya migambi kuko mu kwerekana imigambi igihugu kigizwe n'ibikata byinshi cyane turazi nk'abakivyerekeye abakiri bato n'ibihe ivyerekeye abakiri bato hariho iterambere ry'igihugu cyane cyane rifatiye nko ku butunzi iryo mu gihe urwaruka ruriko ruraheza amashuri rubona yuko nta terambere ry'ubutunzi ryo kuzamura ubutunzi aho abo bakiri bato baheza bakaronka ubuzi butandukanye aho leta ishobora guterera kugira ngo ishyireho ubuzi bufasha abakiri bato abaheza amashuri ni ukuvuga aho bateza kuraba ingiro mbega indero y'umunsi itunganijwe gute mbega twifuza yuko uwiga yo kwiga amerewe gute yo habuze ibiki kugira ngo ukiri muto ashobore kwiga neza habuze ibiki kugira ngo ejo igihugu cyacu gishobore gutera imbere mu bijyanye n'indero gishobore gutera imbere mu bijyanye n'imigendere muvuga ni na ba mukerarugendo
bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange. Ni ukuvuga rero abo twebwe bakiri bato niko tubabwira tuti umwe wese niyiyumva ahari ati biraturaba mbega nokorana gute n'abandi, ni gufatana mu nda, ni gufatana amaboko, ibyo bihe ntibize birabacanyishamo, ahubwo wumve yuko bari hamwe bafite ibyo basaba, ibyo nabyo basaba biza ku nyungu ya bose no ku byo baba bakeneye.
David raduteye akamo. David uratwumva?
Ndavuga neza.
Yego, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Mahoro.
Yego, uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda.
Yego, mufise icyumviro cyangwa icyumviro muterera?
Ne nakabazo nabagira ngo mbanze mbaze aho ngo userikiye seni.
Yego.
Ngira ngo mbaze se ko tumenyere ko ikingo gihari ari cy'imyaka itanu, se aho uzatorwa guhera mu 2020 azaba ayobora manda ye, azaba mara ku butegetsi igihe kingana gute, kirimo kingana gute? Hanyuma ikindi wenda nk'indi ntera navuga nabifuriza ko amahoro ari cyo kintu cya mbere, ngira ngo ntabwo twifuza ko aho igihugu cy'abaturanyi haza bya bibazo byabayeho nko muri 2015. Twifuza ko batora mu mahoro irasandoma ikagenda neza, kuko urubyiruko nirwo twumvise rwitambikamo cyane, nirwo bitwaza cyane. Numva rero ibintu byo kuba bakira hamwe bakumvikana, hanyuma amahoro akaboneka, nzi neza ko na referendumu izatorwa neza mu bwisanzure. Murakoze cyane.
Murakoze. Mumwishure Prosper.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Iribwirizwa nshingiro, integuro y'ibwirizwa nshingiro hamwe yotogwa itegekanije yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu kimara imyaka ndwi, hanyuma ikiringo cy'abashinzwe amategeko kimara imyaka itanu. Ama hari ingingo ivuga yuko inzego zatowe mu 2015 zibandanya zikora gushika inzego nshasha zitowe zinze, twizere ko rumva amatora azoca mu 2020. Uwo ni wo mwaka novuga w'urufatiro w'ibwirizwa nshingiro rizoba ritowe.
Ego, bariko baratwumviriza batobazi uruhara rwa seni, aho uruhara rwayo rutangurira igikorwa cyayo naho kigarukira, mwo basigurira gute kugira bumve neza uruhara rwanyu?
Uruhara rwa seni nk'uko itegeko ribivuga yabibwirizwa nshingiro cyangwa itegeko rigenga amatora, nuko umugwi seni ujejwe kuringaniza amatora, yaba amatora y'umukuru w'igihugu, y'abashingamateka, y'abakenguzamateka, y'abajyanama ku mitumba n'abajyanama b'amakomini. Nicyo gikorwa nyamukuru mu giseni ujejwe. Ariko murumva yuko igikorwa cy'amatora mu giseni utocishoza wenyine, urafise abagifasha, yaba intwaro, baba benegihugu, reka n'inzego zitandukanye zo mu gihugu zirayifasha mu buryo butandukanye.
Aho mugejeje igikorwa cyanyu ku bijyanye n'iyi referendum muri rusange, murabishima cyangwa hari utwo mubona mukeneye nko gutunganya neza kurushiriza?
Muri rusange ibikorwa biriko bigenda neza.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga. Albin Juvenal Habyarimana, witegereje uko seni iriko irakora n'uko umuvugizi wayo ariko arabisigura, ku bijyanye n'ishyirahamwe ryanyu mubibona gute?
Nk'uko abishyikirije twebwe turavuga tuti umugwi seni, nari nabivuze tugitangura ikiganiro, ni umugwi ujaho ku bw'itegeko ry'umukuru w'igihugu, ujaho kubwo itegeko, ukurikiza ibiri mu itegeko rigenga amatora, kandi ukajaho hakurikijwe wanashima n'ibwiriza shingiro. Ariko rero umugwi seni ugitogwa ntibaba baramenye ingene utunganijwe, ariko mu gihe rero umugwi seni wamaze kujaho niho uheza rero ugatunganya ibikorwa nyezina. Ni iki gikorwa uyu munsi wanashima turimo uyu munsi? Aho tuvuga rero tuti nk'uko uwo muvugizi wa seni abishyikirije, nuko seni ubwa mbere byaramaze kuza kuvuga itunganya amatora yo mu mwaka w'2018 yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro. Ni ukuvuga rero ko yamaze kujaho, twebwe tuyisaba tuti nice yigenga, kuko itegeko rimaze kujaho hariho ibyo rigusaba, ariko hakaba n'uburenganzira riguha. Rero leta imbere y'abarundi bose, seni mu ntunge, seni imbere y'abarundi bose, seni imbere y'abanyagihugu, seni imbere ya leta yashyizeho, naho ikurikiza itegeko rya leta itegerezwa. Rero muri uko kwigenga nicyo gituma duca dusaba tuti naho icya ikurikirana cya kiringo twari ko turavuga avuze yuko ari ibikorwa byo guhera heza barimwo byo gutora utunenge n'iki, ariko duca tuvuga tuti na cya kiringo rero kikagera seni itegerezwa gufata iya mbere kugira ngo icyo kiringo kibe gutunganijwe neza. Ni ukuvuga gutunganywa neza bose bubahirijwe baje ku rugero rumwe, bose habemo umuco mu itunganywa ry'amatora, bagerageze gushyiraho abantu bose baba barorerezi baba abantu bose bategereza kuyifasha kugira ngo amatora agende neza. Hanyuma nayo nyine kandi yeze ishimirwe tuti yaragerageze kutunganya neza igikorwa yari igiye, ntihabe abantu baca batangura kwidoga icyo kiringo kigitangura igicini ya mamato nicyo kiringo ariko ndavuga ntihabe baca batangura kwidoga amatora bucaba, ariko igerageze gutosora utwo tunenge by'ukuri mu kubya hagati na hagati no mu gutunganya amatora no mu kuyatungera ku neza no ku bushobozi iba ifite.
Naho ku mpanuro muhabanye politike muri iki gihe ni iyihe? Albin?
Ubuga barafite uruhara, uruhara ntangere kuko baba imbere y'abanyagihugu canke imbere ya leta na seni itunganya amatora, abanye politike batandukanye baba bari muri leta baba bakiri muri leta baba abasanzwe batari muri leta, ni ukuvuga barafite uruhara ntangere kandi barafite umwitwarariko bategerezwa kugira imbere y'abanyagihugu. Uwo mwitwarariko nawo mutinuyu nuko ubwa mbere hoho bategerezwa kubona yuko ibyo bagenda gukora byose si ku nyungu zabo, ibyo bashyikiriza byose si ku nyungu zabo, ni inyungu z'abanyagihugu. None rero ko ari inyungu z'abanyagihugu bategerezwa kuzana ibimerera neza ibigirira neza abo banyagihugu nyene baze kwemera ko bagiye guserukira baje gusaba amatwi, kuko vyagiye abanyagihugu nibo baba bafise ubu ijambo ryo kuvuga bati igihe amatora ageze neza twebwe tushinze iki kandi kidushinze cokurikizwa. Rero abanyepolitiki bakwiye kumva yuko muri kiriya gihe umunyagihugu siwo guhendwa, muri kiriya gihe umunyagihugu siwo kugenda gushwana imbere, siwo kugenda gucyoza, kuko turabibona imyifato itegereza kugihinga abanyepolitike, turaze muri kahise, turaze ibyagiye biraba. Ni uko ubwa mbere twebwe tuvuga tuti hari aho wabona yuko abanyepolitike bakabyitwaramo neza, aho uhura bagiye guhanganira imbere y'abanyagihugu wa mwanya wo kubashyikiriza ya programme bari gufata babasigurira bati wewe kuva kuri wewe wamurimiwe, jewe mfite programme izo gutunganira isuku, kuva kuri wewe wikorera utwawe mfite programme izo gutunganira isuku, kuva ku mwigisha mfite programme izo gutunganira isuku, wewe wa muganga mfite programme izo gutunganira isuku, umwanya wo kujya gusigura ugahura ni wa mwanya bavuga bati twebwe ibi ibi sibyo, kuko jewe ndiko ndavuga iyo migambi nuko no mwibwirizwa shingiro nyine mwibwirizwa shingiro nuko bake bategeza kwerekana bati hariho ibitekerezo bino bitata byose, cyane bakavuga bati hariho ibizosubiza inyuma ibi bisata nicyo gituma mwotora ego cyane mugakora oya. Icyo gituma rero twe tuvuga tuti abanyepolitiki bakwiye kumenya inyifato bategerezwa kugira, niyo nyifato itegerezwa kuza ihakuruka umunyagihugu y'umwizero, umunyagihugu avuga ati by'ukuri ndumva ndagira umwizero kuko banshikirije binshika ku nyota, banshikirije ibizonkiza, ntibanshikirije ibyo kuvuga mu bati genda mushyihane aba badakurikiza ibi cyane biriya twebwe ni ukubakoza iki cyane no kwagirira iki hajya bujya. Rero tuvuga tuti n'icyo gihe cy'imishwano icyo gihe cy'imyifato itabereye bifite icyo bivaho, bifite icyo bivaho kuko ubwa mbere tuvuze abo banyepolitike bashobora kugenda bafite ubwoba, hajya ubutacastise aguma avuga ati iki wanze ndakibemeza uku cyanke ndakibemeza uku, agashyiramo ingufu cyanke akajya guhata abanyagihugu, ugasanga rero iyo nyifato ije gutuma naba abanyagihugu mu migambi kandukanye cyane mu bigenga baca abana banayimwe bakibagira n'ico bapana bakibagira ko bose ari abana b'igihugu bakibagira ko ari abana b'Urundi bose
yego tugarutse ku mirongo ya telefone Patrick yaduteye akamo Patrick uratwumva
yego
watubwira ahuri n'irindi zina
ni bayitemeshe Patrick ndi mu Rwanda mu kureka gakenge
yego ufise intererano cyangwa ikibazo
eh
ufise intererano utanga cyangwa ikibazo
ikibazo
yego
mu mama we muntu we nawe nakurikiranye neza ubwo mu akunya mukanya gara maze hakurikira neza
turiko tuvuga kubijanye na referendum kuhinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro mu Burundi referendum izoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kwimirira yego moto babarire turamutakaje ku murongo wa telefone tubandanye iki kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga kubijanye na referendum yimirije kukwemeza cyane guhakana ihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro iyo referendum ikazoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kwimirije mu Burundi ngarutse kuri Prosper ntagwamiye ku byerekeye iyi referendum imaze kuva mu nzira umutegekanya gutangura ryari gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020
murakoze mu bisanzwe bijyanye no gutegura amatora biri mu kintu bita uruhererekerane rw'amatora itora rimwe riheze hacategurwa irindi ukuvuga itora rya referendum n'iryahera nizo biriho abatwebwe cyangwa abazodukorera mu ngata bazoca bategura amatora mu 2020
murakoze tukarusa ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva
konta bumva
uri hafi radio ugabanya volume nimba uri hafi radio cyangwa karaba ngene wigira yo gato
konte kure yayo
ego watubwira irindi zina naho hamagari
n'ikindi mana ino sanjenga mu kanyoshi
ego ufise ikibazo cha interera
n'ikibazo n'interera
ego
eko abantu benshi bari bitoka hano mu kanyoshi bavuga yuko bagiye gutora kiza shingiro n'izi bazi ibigiye kuvamo n'ibigiye guhinyanyurwa ngo bumva yuko bazogenda gutora gusa bumva bakwiye kubigirisha nabo nyine bakababwira ibizobamo canke n'ingingo batuba bahinyanye kuko benshi bavuga ati nabo tuzoja gutora ntitubigire byose tuzoja gutora kubera ntacyo baratwigisha hama ntageze kubigisha bazuba bareke bigisha kubera bamwe batanguye kubafata ngo bariko bigisha oya ikintu cyo kibazo nzirano nari ifite
murakoze Prosper mu mwishura gute
koze kumba cyo kibazo ndatangaye kuko inzego za leta zamaze hafi amezi atatu zisigura integuro y'ibwirizwa nshingiro rishaje ariko byoshobora gushika akabangira atarunsa akaryo kubyumviriza umbureye muri iyi minsi 14 yimirije azoca abonera akaryo kukubaza atomokegwe neza iminyanyuro shasha izahinduwe izahinyanyuwe ariko nibaza yuko itararengerekana n'ubu yoshobora kubaza umusigura akamusigurira cyangwa akegera gushikira nganje bw'intwaro yo hagati bakamuha agatabo akasoma cyatumva akabaza
yego abenje bina kubiberekeye mu bivuga kwi
gome uwo munyagihugu nduw'Imana ku bintu akikirije nuvuga ni bintu dusanga no mu bantu benshi burya naho akigize icyo kintu nuvuga ni nuko avuniye n'akagoye n'abandi bikemeza uko ko hari abavuga bati twibye turatahura ntitwumva neza ubudasa buri hagati y'ibwiriza shingiro ryahahora n'ibwiriza shingiro rishyashya kuko ubwo budasa n'ubuwe bateza kubona ubudasa buza buvuga buti aho twari inyuma naha tugiye gutera imbere uko rero tuvuga tuti twese abakiri batoyi abakuze nuvuga ni abari muri leta cyanke abanyagihugu bose muri rusange cyangwa n'abanyepolitike ni uko ubwa mbere dutegereza guhimiriza abo dusanzwe turi imbere yuko bategereza gukunda gusoma hanyuma nabo bantu iyo hageze ikintu gishyashya kibonetse tugasaba n'insiguro ku baba basanzwe batacyahura kuko abanyagihugu benshi uri mu Burundi hari abanyagihugu benshi batize nuvuga rero n'iyo ni intambamyi ituma yuko n'igihe abo badashoboye gushyikirwa ngo basigurirwe kuko uwo muvugizi wa seni yavuze ati ibyakozwe n'abari muri leta basigura ibigiye guhinyanyurwa bagira iki ni ukuvuga rero mu gihe rero hagize badakikigwa ni ukuvuga barahita bakavuga bati mbe ibyo twumva bivugwa twumva havugwa guhinduka ibyirizwa shingiro rero twebwe tuvuga tuti uruhara ni urwa bose baba twebwe mu mashyirahamwe atayegamiye mu bya politike uruhara ni urw'abantu bose abafatanyije abo muri leta abo mu miryango itandukanye abigenga abanyagihugu bose kuza turabwirana tuti burya umuco uri ngaha naho muba muri bamwe hanyuma muba muri kumwe hanyuma kandi yabivuze arashobora kwegera n'inzego zibigezwe akavuga ati yewe ibisenya bikahura ariko navuga nti uruhara rero nyamukuru ngaho oye kuko nimba hageze kuza gutora umunyagihugu wese ategerezwa kwerekana ati njyewe by'ukuri nshyigikiye ngaha mpagaze ngaha ibwirizwa shingiro ndarishyigikiye cyangwa sindarishyigikiye akagenda akabyerekana akabishyira mu ibahasha akabishyira no mu isanduku aho rero iyo yoba yoza gutora akaba atakintu na kimwe ashobora gutahura naho rero ahita akavuga ati njyewe nyumva umwenyamwe gutora ntuziba ariko nuko tuvuga tuti abantu bose aho byega nibabasigurire hanyuma nuko kandi tuvuga ati n'igihe leta yoba itunganije uza kubisigurira abantu yoba itunganya gushyika no ku nzego zo hasi atana mu manama manini manini urakoranywa n'abashyikiranganji cyangwa abo mu nzego nkuru nkuru gusa ariko ku buryo n'umunyagihugu wese ahita agashyikirwa akaronka insiguro yuzuye hanyuma akabona umuco nawe nyine akunde kubyironderera no kuraba by'ukuri aho kuri kuri.
Dufise kandi Guillaume uratwumva utubwire irindi zina naho hamagaye uri.
Ni Ndashimiye Guillaume ndi Bujumbura.
Yego, ufise ikibazo canke intererano?
Ndafise ikibazo nashaka mumbwirire uwo mutumire.
Ubuhe? Ufise babiri?
Ndawo muri seni.
Yego.
Bo, twe kubera turi bato twakuze twumva ibwirizwa shingiro ryaratowe mbega. Yabwirizwa shingiro bwa mbere baritora aho baharabaye amatora kugira ngo yabwirizwa shingiro rya mbere rihinyanyuze ko ubu igira kabiri bagira abanyanyure hagira abamatora kibazo cya mbere se ni iki.
Yego, murakoze. Prosper mu mwishuri.
Yego, murakoze. Iri bwirizwa shingiro rigira rihinyanyuze ubu naryo nyine mu gutorwa byace mu buryo bwa referendum hari mu 2005 kandi ubu numvise ko umenga yoba akiri muto nagira ndamubwire ko mu Burundi hamaze kuba amareferendumu muri bwirizwa nshingira atari make mu 1991 baratoye ubumwe bw'abarundi byaciye muri referendumu 1992 ariho ibwirizwa nshingiro ryazana imigambo myinshi mu gihugu naryo ni ryatoye biciye muri referendumu murumva rero haramaze kuba mu myaka nka 2025 hafi 30 hazoba habaye amareferendumu 4 mu 1991 1992 2005 no 2018 numva rero ko atogira impungenge ni ibintu byamabyabaye mu mateka y'igihugu.
Murakoze. Radio
akangira kumbere no mushirira ko
yego
ibwirizwa shingiro bagira abanyanya ubu n'iyo bwirizwa shingiro riba hindaka myinshi mu bwirizwa shingiro babaye mu Burundi hose yego bari maze imyaka 13.
Okay, yego. Tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana. Mu vyerekeye intererano uretse ugo gwaruka mu ishirahamwe ryanyu muvugira abanyagihugu bobo mubafata mubasaba kwifata gute mu vyerekeye ku kwitegurira i referendum?
Ego, murakoze cyane. Novuga ni twebwe naho batoba bakiri bato gusa twebwe bamwe bose mu byo barimwo muho baherereye barategerezwa kugira imyifato idasanzwe muri icyo gihe kidasanzwe kiba kiriko kiraba mu gihugu. Novuga nti rero jewe mpereye kuri abo bakiri bato y'imuvuze ubwa mbere hoho nuko ugwaruka iyo turiko turavuga ugwaruka twebwe tuba twifuza yuko ugo gwaruka bwumve ko gwarutse bwumve yuko hariho intererano yabwo hariho n'uruhara rwabo. Kibero tuvuga tuti abo bakiri bato nibumve yuko ubwa mbere bafite uruhara ntangere. Ubwo ruhara ntangere nuko ubwa mbere bategerezwa gufatana mu nda. Mu butandukane bwabo nibaje kuraba na yingwe, nibaje gushihana, nibaje kwifurizanya inabi, nibabone bose n'abana b'u Burundi yaba abari mu migambi iyi cyanye iyi cyangwa abari mu bigenga, nibumve yuko bose n'abana b'u Burundi bose barakeneye kubaho uko umwe ajya gusigura ibinundi akaza gusigura ibindi, uko umwe akurikira uyu uwundi agakurikira uyundi, bumve yuko ikirengeye kiri hejuru ya byose. Imyifato yo kwami baranga ni uko bakumva yuko u Burundi burabakeneye bose, barakeneye kuba mu Burundi bose, barakeneye guteza imbere igihugu bose, barakeneye imigambi myiza ishobora kuza kubakiza, ishobora kuza kubaha gutera iyindi ntambwe, kandi nta wikeneye ngunda se banyagupfa. Nuko bwa mbere tuvuga tuti babanze bumve yuko bategerezwa kubana, bategerezwa gutahurana, bategerezwa gutandukana, bakarengera imigambwe, bakagira imyifato yo kumva yuko bose ari Abarundi, uwotsinda uwogira icyumviro gisumba icy'uwundi wese, uwundi tuwo gutsindaho, uwundi nyabuna ni wo guca amufata mu mugongo, bagafatanya urwo rugamba. Hanyuma ikindi kintu nacyo, inyuma yuko bumviriza hanyuma bagashyigikira imigambi y'abanyepolitiki bari mu migambi itandukanye cyangwa bigenga, bumve nabo nyine yuko uburenganzira hari bafite uburenganzira budasanzwe. Ni ikintu asingiro ry'u Burundi ryaba iri rihari cyangwa rishyashya, ugiye kuraba barerekana ku myaka ku myaka ingene abakiri bato baba bategerezwa nabo novuga nti kuja muri ibyo biringo cyangwa kuja muri ibyo bikorwa bya politiki. Barerekana ko ku myaka 25 kuva ku myaka 25 bamaze kwikwiza barafite uburenganzira bwo nabo kwerekana imigabo n'imigambi byo gushyigikira, bati natwe ibi turabishoboye kubikora, nimba muje kudusigurira ibi twereke natwe mu gihe tuzi yuko urwaruka uyu munsi turi benshi mu gihugu, turi benshi cyane barenga 75%, twereke uruhara rwacu, mutwereke natwe ikibanza mwaduhaye. Hanyuma hako rero twebwe tubona abakiri bato bariko barajyana, twobona bariko barashyiganwa, nibumve rero yuko badakumiriwe aho boja kujyana, bumve ko nabo hari ibyo bashoboye, bavuge bati nimba hari ibyo tutashimye natwe turumva yuko bimwe twumva uko byateza kugenda turashobora kubikora, turashobora natwe kuja imbere tugaha umwizero abantu bashobora kukumviriza, abantu bashobora kumva yuko ibi bintu imigambi yacu yoshobora guteza imbere igihugu. Rero aho kumva boryana, aho kumva yuko bokwica, naho kumva yuko borabana nabi, bumve nyabuna yuko bose ari Abarundi bamwe, kandi bumve yuko nabo bafise uburenganzira, bafise n'ubushobozi nabo bwo guhigana, bwo kwerekana nabo yuko nimba hari icyo bashoboye shobora guterera mu iterambere ry'igihugu, cyangwa mu migambi, cyangwa muri ya programme ishobora gushyikiriza u Burundi gutuma u Burundi butera iyindi ntambwe. Hanyuma tugiye mu bantu nabo yaba leta nayo irafite uruhara ntangere, hanyuma tukaja muri seni irafite uruhara ntangere kuba gukora by'ukuri mu mwidegembyo, hanyuma leta irafite uruhara rwo kuba umubyeyi wa bose, hanyuma abari mu mashyirahamwe atandukanye nabo barafise uruhara rwo kuja hagati, uruhara rwo kuguma baha umuco abo baserukiye. Hanyuma twavuga tuti rero abantu bose gushika no kumenya igihugu hasi arafise uburenganzira nawe bwo gufata imingati, ibi ndabyemera cyangwa ndabihakana kuko numvise ikiruta ikindi n'iki.
Murakoze. Ku telefone dufise Elia, uratumva?
Ndabumva neza, ndabahaye mwiriwe.
Yego, ufise ikibazo cya intererano utubwire n'ahandi uri?
Yego, ahantu ndi ni Bujumbura.
Ufise ikibazo cya intererano?
Mfise ikibazo ku bantu uratumva bafatwa hamwe n'abajya kubafata bapfa iryo bwiriso shingiro ritaratorwa, ko badasiba kutubwira ko ataragera kwemeza ego cyanke oya, bapfa iki hagati y'iyo migwi ibiri? Mwashobora kutubwira icyo boba bapfa, abo batumire boba bahuza iyo migwi ibiri gute kugira bumve uko bakwiye kubana mu budasa bwabo naho bo badasanga imigambi akabazo kanje nako murakoze
murakoze Prosper mamwishura
murakoze kubereke abantu bafatwa nibaza kwico kibazo umuntu yo kibaza hanini ubutungane n'inyamirama bikuko nizo ziba zizi ico zabafatiye umugwise nizo guhora kuja kuvanga na kafati ukumbire ubanza kuburanishwa
ego Albin Juvenal muhavuga iki kubibereke
ego twebwe tuvuga tuti burya abafatwa ni kurabiza hambo hanyuma kandi hakabazwa nabo bantu baba akoze ico kintu kuko no kandi baba bantu baza gufata abantu batifite bagiritwa canke bapfa nuko bwa mbere tuzi yuko bategereza kwerekana impapuro zemeza yuko bantu baronderwa n'ubutungane hanyuma gutyo bagaheza n'abanyina bantu akumva bati twebwe umuntu atekereza ku kuronderwa ngaha umuntu wacu ari ngaha arabazwa cyane nico yagirizwa arakimenyeshwa hanyuma ni kuvuga inzego zibijejwe zikumva yuko nazo nyene zitegereza kwerekana ko by'ukuri uwo muntu nabo nyene bakabwira ba nyene umuntu bati ari ngaha kandi mucandike twazanye uyu muntu yagirizwa ibi niyatanga isiguro canke niyashikanwa imbere y'ubutungane uwo muntu arashobora kugaruka rero twe tuvuga tuti yabajije ikibazo buri kibazo yabajije n'ingora mutima ati mbega none ko ariho abafatwa canke n'abadafatwa nibye muterera iki kugira ngo izo mpande zibiri muzihuze nuko bwa mbere hoho tuvuga tuti gufatwa nuko bitegereza guca mu mategeko hanyuma ategeka umutekano nibo bafata abantu nibaza yuko aho byagiye bibonekeza yuko bafatwa n'abandi bantu nibaza ko nigihe bavuga bati umuntu yanyuruzwe kucanko kuriya ariko nuko bokumva yuko abajeje umutekano hari amategeko agenga abo bantu hariho amategeko agenga nibyo basanzwe bakora mu kucungira umutekano w'igihugu nibyo rero twebwe tuvuga tuti nuko twosaba abo bantu bose bamwe bose ku ruhande rwabo kuraba ingene bitegereza kugenda n'ingene amategeko abitunganye hanyuma bigaheza bigakorwa neza
murakoze dufite kandi Cedric watubwire n'izina naho hamagabi ni kibazo cyangwa intererano
nirakoze
uri he
ndi ya Kampala Uganda
ego ufisi kibazo cyangwa intererano
ndamutije umutumiro mutumire
barabumva ni babiri
ego bo sinakurikiranye neza ko amane cyo akeryanci yari yambanye nabi ariko nibaza ko uyu mutumire ari uyu arongoye ishyira hamwe nihenze
numuvugizi w'ishyira umugwiseni
umwa okay yego nabanje kumutima ni Prosper kutari na ugwamiye
yego Prosper nta ugwamiye
yego ndamaye mwiriwe
arabumva
yego jewe akabazo nagomba kumubaza nagomba kumubaza uko kuntu numva abanye politiki bamwe bavuga ko batoroherezwa mu kugenda kugira kwigisha ibiri mu bibiri bashingiro ngo ko badafashwa kumwe nabari ngo kumugambwe uri ku butegetsi je nkabaza uyu mutumire ni eske byo bari byo cyanke niba atari byo muri seni zabitunganije gute nacyo bibiri nyuma nkasaba ndamubaza ko ikiringo cyo gutangura kuja kwigisha cyo bacyaratanguye uko jewe aho ndi mbono mengo ni kiratangura nuko sinzi ngira ngo nuko ndi mu mahanga sinzi Ego, ikorikana bazana onagomba kubaza.
Ego, reka bishure mwishure ya Prosper.
Ngo Cedric arakoze kubaza ico kibazo. Abaje ngo bari abanye politiki bateroherezwa mu kuja gusigura ibwirizwa nshingiro, mu bisanzwe abanye politiki bari hose kugize igihe cyabo cyo gusigura n'ikiragera. Ikiringo turangije iryo bwirizwa nshingiro ryasigurwa n'inzego za leta cyangwa leta tumye kuko ni integuro ya leta. Ari politiki rero bazoronka takiringo nabo kugira ico bavuze kuri ne buri leta mu gihe cy'amazi ya ego canke oya ico kiringo ndatizo tangura itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu nko tumaze kubishikiriza abo rero batoroherejwe suko toroherezwa nta burenganzira bari bafite
murakoze Albin Juvenal Habyarimana ko bavuga ko nk'amashira hamwe hari ico yofasha n'abanyagihugu hari ico ukugenewe kwifata kuri amashira hamwe washobora kuvuga kudushikiriza uruhare ubona yogira
yego murakoze mu kwishura ico kibazo najya mere kuri ibi bintu Cedric burya asitirije muntango canke muntanga marara ya kino kiganiro mwari vuze muti bamwe canke bariya abanyepolitika batanye bariya barashikiriza yuko igihe cyo kwiyamamaza kenshi uhura kita kuri bose batoroherezwa kumwe nuvuga ni ahubwo bategerezwa koroherezwa kumwe kandi n'itegeko ribaha uburenganzira kumwe ahubwo rero twebwe duca dusaba tuti icyo kiringo twebwe kiba gifise nk'ukuntu tutegereza gutunganya kuko nk'akarorero twebwe turavuga tuti burya amategeko y'igihugu cy'u Burundi mu ibwirizwa shingiro turabona neza yuko cyangwa no mu mategeko agenga abanyagihugu bose code civile turabona yuko umunyagihugu wese arafise umunyagihugu w'icyamba avuka cyangwa yamuka mu gihugu cy'u Burundi arafise uburenganzira bwo gutembera bwo kugenda kuba ahariho hose mu gihe aho hantu afite ibyemezo ni ukuvuga rero yuko twebwe tuca tuvuga tuti iyo turiko turaraba ingene icyo kiringo gitunganijwe turabona yuko bavuga bati ubu iki kiringo kigeze abanyamigambwe abanyepolitike bigenga nibagende bandikire inzego zaba kuva hasi gushika hejuru twovuga nka nk'umukuru w'intara guverineri cyangwa nk'umukuru umustaneri mukuru wa komine babandikire babahe impusha zo kujya gushikira ku bibanza bikwiye kwiyamamarizwamo twebwe rero ibyo bintu iyo turiko turabiraba turabona yuko ari ibintu byiza ariko tukavuga tuti burya harimo akanenge harimo akanenge kuko byama bituma abantu bashyamirana baba abanyepolitike cyangwa babandi bo mu rwaruka rutandukanye rw'imigambwe tukabona yuko bashyamirana bati jewe ni jewe mfite ingufu zo gukorera hano hantu aha abandi mu nyuma ukumva bavuga bati burya twebwe ntibaduha uburenganzira bwo kuza gukorera hariya anye batubwira yuko gushyika n'ubu unye hataraboneka twebwe tugahita tuvuga tuti turafite nk'intererano twashobora gusaba umugwiseni mbega burya umugwiseni nta kuntu wowe ukwiye gusaba abanyepolitike bo mu migambo itandukanye cyangwa abigenga muri iki kiringo bitegurira kujya kumenyesha abanyagihugu cyangwa kubahimiriza gutora ego cyangwa oya nta kuntu baba bakwiye kubahimiriza bakagenda kwiyandikisha bamwe bose mu ntara zitandukanye kuvuga abanyepolitiki bajya kuba imigambwe bajya bose bakwiye kubitunganya bakiyandikisha mu ntara zitandukanye aho babona bazoshobora gushika bakiyandikisha imbere y'igi hanyuma bamaze kwiyandikisha abaguverineri n'abamusanteri bagaca batunganya intonde zikamanikwa imbere y'igihe hanyuma zimenyesha cyangwa zerekana bati burya kuri uyu munsi mwebwe mwarasabye intara hasabye imigambi ingana gutya rero kuri uyu munsi tubona yuko umugambi uzo uri gukorera ngaha unawe uzo uri gukorera ngaha unawe uzo uri gukorera ngaha ku wundi munsi unawe uzo wagiye gukorera aho wakoreje uwundi munsi wagiye gukorera ngaha byotuma nk'urwo rutonde rutotse imbere y'igihe bamwe bose bashobora kwishimira bati jyewe ryazaho ndokorera ari utunenge tugakosorwa akazi rero muti abamashyirahamwe nabo boheza bakabyifata nko gute boterera gute
yego munyarutse mwanyuguye kuturangirana munyarutse
bugerageje nabo nyene bakajya hagati kuko mu byo biyemeje ni uko bavuga bati twebwe dutegerezwa kuba umuco dutegerezwa kuboneshereza abantu bose begwa n'ibyo bibazo baba abanyagihugu baba abagezi intwaro baba abantu bose bateza guterera ni uko rero twose abo bantu mu mashyirahamwe nabo nyene kwegera abo banyepolitike nabo nyene kugira ngo bashobore kuza barashobora guterera agacumu k'ubumwe baze barasukamo mabisaho babona yuko byaba bigiye kujya hejuru cyane ariko babe umuco nk'uko baba baratwiyemeje
muri make cyane Prosper ntagwamiye hari icyo mwoshikiriza muri make cyane nko mu isegonda 15
icyo mwoshikiriza abarundi bari kubumviriza baba bari mu cyamanga kutekana bakita abamatora batuje umutima uri mu nda nta gishasha kirimo subwa mbere abayitora nk'iri hama batora kiri ku mutima badahezanyayo umuntu sonero mugenzi hama
Murakoze bare batumire bacu Prosper Ntagwami umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni na Albin Juvenal Habyarimana yoboye ishirahamwe ry'abakiri bato rijejwe kubaha uruhara mu byerekeye ubuzima bwa politike n'iterambere tukaba dushimira rero namwe bwe mwese mwakurikirana ikiganiro nabashwe kuduhamagara bagashikize ivyumviro byabo cyane bakabaza ibibazo tubifurije mwese kugira ibihe byiza mwari mu kiganiro muri sanga.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.